Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Milioni za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 29 y'ukwezi kwa 5 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Tuzogwandika ko naho wenyene abijanye ku buryo iyo modoka ifashwe itari muri iryo barabara twanditseko no kuvuga yuko izoba ari fraud azoba bitwaye handi hantu hatazwi kandi iyo modoka izoba zigacifatwa.
Uyo ni Tarsis Nyongabo buramatari intara ya Bubanza avuga ku byereke upapuro rw'inzira abatwara umwimbu wabo mu zindi ntara z'igihugu bazohora barinda gusaba. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yereke mgambi wo kubuguza abayobozi y'amashuri atanusa amanota meza mu bibazo bya leta turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abakuru mwimbo mu ntara ya Bubanza bawutwara mu zindi ntara z'igihugu bagiye kubikora babanje kuronswa urupapuro rw'inzira rutangwa na buramatari uyo ntara. Iyo ngingo ya buramatari wa Bubanza ihuriranye n'imburwa ry'impeshi. Mu mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nkari Bujumbura mu Burundi niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Igituma iyo ngingo yo kuronswa bakuye ibidandazwa by'ibifungurwa mu ntara ya Bubanza babijanye ahandi bategereza kuronswa muri karengane no kugira bagwanye urudandazwa rwa magendo. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo atanga isiguro y'ubwo rupapuro rw'inzira kuri abo bose bifuza gushora umwimbo wabo mu yindi mihingo y'igihugu.
Tuzotanga urupapuro rw'inzira Fredorute tuzoruha umuntu wese abona ko ofisi ibintu ashaka kugura mu ntara ya Bubanza abitwara mu yindi ntara yo mu Burundi haba mu gisagara cha Bujumbura canke mu yindi ntara yariyo yose. Kuko rupapuro tuzomuha tuzogwandika ko naho wenyene abijanye ku buryo iyo modoka ifashwe itari muri iryo barabara twanditseko no kuvuga yuko izoba ari fraud azoba bitwaye handi hantu hatazwi kandi iyo modoka izoba zigacifatwa n'abazoba bajejwe umutekano kuri ayo mabarabara bazoba bahari.
Uyu mutegetsi yafashe iya mbere mu gutangaza iyo ngingo avuga ko yiga intara zose z'igihugu mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu barongoye inzara ntishobore kwaduka nko mu mwaka uheze wa 2016. Bamwe mu banyabubanza bayazi n'ijwi rya Amerika bariko barimbura ibyo barimye mu gice cy'impeshi ntibakiriye neza iyo ngingo ya buramatari w'intara ya Bubanza. Nk'abarimyi b'umuceri bavuga ko bari mu barimyi badandaza batumva ingene umwimbu baronse borinda kuja kwakira urupapuro kandi bakoresheje amafaranga y'ingurane. Ndayiziga Benedigito wo ku Musenyi muri komine Mpanda ni umwe muri abo barimyi badandaza.
Nyakubahwa Matari turamwubaha, ni umwubahwa mugabo ariko araduhohotera. Yarakwiye kumva amajojwa yacu, akumva ibibazo dufise, agatahura ko iyo ngingo idahuye n'ibihe, iyo ngingo itajanye n'ivyo twe tugezemo. Iyo ngingo yari ku ingingo ishoboka mu gihe ayo mafaranga yose twayakuye mu ntara ya Bubanza akaba ari buramatari yaduhaye canke afise abo bakoranye bayaduhaye vyacari kumvikana. Mugabo we kwera ko atanu urufaranga namwe yaduhaye twayimishe amafaranga y'abandi nuko nadutahure iyo ngingo ayibangire ko
n'abadandaza ivyo bimbuye kubiterwa mbumba rugo ni kuko bavuga ko bimwe mu vyo bimbuye babishura mu masoko kugira bashobore kuronka ibindi bitimbuka mu ntara ya Bubanza. Mufasoni Mvuye Kure Vivina n'umwirimizi wo kumutumba Muyange muri komine Gihanga muri kino gihe ariko yimbura inkore.
Ari habari me bimbuye inkore tukaba tutagira inyumbati muri komine Gihanga nta nyumbati ha dushobora gushora makatureka tugashora hariho hose kugira ngo umuntu aje kuronka icakoze izo nkore. Mumva rero urasa nk'imifuka itatu y'inkore ucushora umufuka umwe kugira ngo ucugure ibiharage uzuracanga n'izo nkore. None tudasohoye ibyo iwacu mu byo mu zindi ntara naho bizoza. Mumva rero uciye ushora ucugura nk'ibyo biharage cyangwa ukagura ubwo bududu.
Buramatari w'intara Bubanza aratahura ibivugwa n'abarimyi baba birimizi cyangwa abadandaza. Tarsise Niyongabo avuga ko izo mpapuro ari ngombwa kugira hamenyekane ivyo vyimburwa bigiye n'igituma bigiye.
Izo mpapuro tuzozitanga kandi uwazoba aje kuzisaba azotwereka impamvu abijanye kuko turahari ivyimburwa dufise vy'umusesekara. Urumva ariko ushobora kuvuga kuko umuceri wose woguma mu ntara ya Bubanza ntibikunda ibiharage dufise kumbure bikwiye intara gusa nako duhatuje kubirondera hande muzindi ntara ivyo rero nk'ibiharage kugira ngo tubwire kugira ubitware uzodusigurira impamvu ubitwara mu yindi ntara kandi natwe tubidakwiye abene gihugu
abo barimye birimizi canke badandaza bavuga ko iyo ngingo ari nk'ibihano bagasaba ko yusubigwamwo nkuno murimye w'umuceri ndayiziga Benedigito tatahura ingene abarimye bose b'umuceri baharurwa mu bihumbi bobanza kuronswa izo mpapuro imbere yuko bazana umwimbo wabo mu gisagara ca Bujumbura ku mamashini asanzwe gusekura intara y'ububanza iri muzahuye n'ibibazo by'inzara mu mwaka uheze kuko umwimbo w'agatasi wagenze nabi kubera uruzuba mu gihe c'impeshi cakurikiye ikirere cagenze neza ivyemezwa n'abategetsi mu by'intwaro no mu gisata c'uburinyi n'ubworozi muri iyo ntara bagahamagarira abarimyi kudasesagura umwimbo ibubanza mu burengero bw'u Burundi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste abayobozi bose mu mashuri yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo vya leta mu myaka ibiri iheze bazogobozwa muri uyu mwaka w'ishuri w'imirije iyo ngingo yafashwe n'umushyanji w'indero Janvier Ndirahisha mu ntumbero yo kugarukana akanovera kinyigisho n'ubumenyi sendika yabigisha mu mashuri yisumbuye CONAPES ivuga ku iyo ngingo ubwayo itikwiye ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
umushikiranganje w'indero Janze Ndirahisha mu rwandiko rwiwe aherutse gusohora asigura kubumenyi bukwiye bw'umuyobozi ubonekera mu manota abanyeshuri bishura rongoye baronka mu bibazo byo kugwego rw'igihugu no kuvuga ibibazo biho uburenganzira abanyeshuri kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro poste fondamentale hamwe n'ikibazo giho uburenganzira abaheje amashuri yisumbuye kuja muri za kaminuza umushikiranganje Ndirahisha sigura ko amanota ari munsi ya 30% muri ibyo bibazo yerekana ko umuyobozi w'ishure atabumenye n'ubushobozi afise bikwiye byo gutunganya neza abana kugira ngo baronke inyigisho z'akanovera umushikiranganje w'indi yanavuga ko iyi ngingo ije gushira mu ngiro ibyo yasabwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere uyu mwaka sendika yabigisha aho mu mashuri yisumbuye CONAPES irashimye iyo ngingo Emmanuel Mashanda arongoye yo sendika.
Iyo ngingo bwa mbere twayakire neza. Twakire neza kubera yuko tubona yuko umenga hari amashuri amwamwe, ibintu byo kwigisha, ibintu by'ubumenyi, umenga babishyize kure cyane, dusigaye tubona umenga hasigaye abana kuza gutembera. Amwe iyo ngingo yo bya mu ngiro by'ukuri. Ibyo byatuma rero n'abana ejo umenyi bwa butera imbere kuko abajejwe uca babitaho.
Ariko kugira ngo babiteho neza hari utunenge Mashanda arabona dukwiye kubanza kuvanwaho.
Turazi bitigira amashuri n'ibitigira by'umurengera cyane bigatuma rero hamwe umwigisha yari gushobora gukurikirana abana neza bitagikunze urazi yuko hari utubazo tumwe tumwe abigisha baza baratanga bwa mbere bimenyereze ubwa kabiri naho bashobora kuronka amanota twaragabanutse kubera umwigisha ntakironka umwanya wo kudukosora twose ingorane ya kabiri niyerekeye ibikoresho amashuri arafise ingorane niniya cyane rwose ibikoresho bijyanye n'ibitabo n'ayamazu y'ugusomera mu bitabo bya biblioteque n'ibikoresho bijyanye n'amazu y'ubwiyemo ubushakashatsi ibyo bita laboratoire kwatuma rero abana hari byigwa bimwe bimwe badashobora gutahura neza cya gatatu nitereke ibitabo byo nyine bateza gukoresha bazaba usanga mu ishuri rimwe harimo abana 80 bakaba bise ibitabo bibiri ikindi kurikira rero kandi gikomeye nitereke abayobozi bo nyine bamwe usanga ntakiva ku ishuri atazi n'ikindi cy'ukurongora abandi icyarico
umukuru wazandika ko na pesa abona n'ikindi kintu gituma ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma iterabwoba rikorwa ko barimo mu duce tumwe tumwe
kuri rihindagurika ingene abana bunguruzwa murazi yuko hahora ikibazo mu wa gatandatu cyahora cyerekana urugezo rw'ubumenyi bw'abana no munsi abana mu wa gatandatu bungurizwa rimwe ari uvize amanota make sino mu wa gatatu honyine ni kuva mu wa mbere ubavuga ngo umwana atamenye imigisha kw'abayobewe mugabo tubazi neza yuko hari abana kuri ibyo bitigiri atanakigo na gatoya abagiye baragira ushobora n'umunsi dusingora z'uko turi nk'abana batazi no kwandika n'amazina yabo mu wa kuva kayungururwa numva rero hageze yuko abazwa cyane cyane akabazwa n'ubutamurigishije bitangaje yuko abantu nk'amanota mabi hari n'ahandi rero tubate kubyumva yuko hariho intara zimwe zimwe babwira abayigisha ngo yabayobereje abantu kuko atayavuka ubwo umenga umuyasi mu Burundi ivyo rero bizogira ingaruka mbi ku bumenyi kubera yuko hari abigisha bamwe bamwe azoga ati jewe ko bajya kunsizigariza ubuzima nzira ngo zinatanze amanota kandi abana be bafise ubumenyi bukeye reka ndayatange nkiza gatwe mugabo bazosanga mu minsi iza abana babo baracitse ibigugu babona mu gitondo batonda bambaye uniforme bamuha ibijumbu n'ibiharage ngo arariyagiye ku ishuri mu bana batacyatahanye
Ingingo y'umushikiranganje w'indero ije mu gihe kuva mu mwaka uheze ikibazo cha Konko National cyabagiha uburenganzira abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu mu mashuri y'intango kuja mu mashuri yisumbuye kirimuriwe mu mwaka w'icyenda kubera indinganizo nshasha y'ishuri nshingiro Ecole Fondamentale. Mu mwaka uheze abanyeshuri barenga 180 nibo bananiwe iki kibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice cha kabiri cy'ishuri nshingiro kubera adafite uburenganzira bwo kudubura bacha barindirira umwaka wose muhira kugira ngo basubire kugerageza canke bakaja mu mashuri y'imyuga. Ku mashuri y'imyuga amajana 243 ategerezwa kwakira abanyeshuri ari munsi y'ijana 50 niyamaze kubakwa mu gihugu cyose nayo nyine afite ubukene bw'ibikoresho n'abigisha. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Abanyagihugu batatu bakomerekeye mu ngwano yongeye kuba hagati y'abanyamurenge n'abafurero bo muri Kamondo muri sector ya Tanganyika mu ntara ya Kivu ya Majepfo mu muhana wo mu Gitasha ya kabiri no muhana wo kuri Sanganya mu burengerazuba w'inkambi ya Murusenda. Iyi nkuru twateguriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Kuko tubikesha bamwe mu baturage batwikiwe amazu yo mu Gitasha cya kabiri kuri uyu wa mbere tariki ya 29 ukwezi kwa gatanu 2017 barimo umuforomise muribwa wabwijwe rya Amerika ku murongo wa telefone ko intambara y'abapfurero n'abanyamurenge yatangiye ku mugoroba kuri kino cumweru ubwo mayimayi zikomoka mu bwoko bw'abapfurero zagabaga igitero ku bagwanyi b'abanyamurenge ba mu mutwe wa Gumino bari kuri Sanganya. Iyi migwano ikaba imaze gutuma ibihumbi by'impunzi ku mpande zose zikwira mu bihuru no mu mihana itarageramo intambara nko mu mikenke mu kigazura no mu biraro mbiri naho inkomere zakomeretse zikaba ziri kuvurizwa mu bitaro byo mu mikenke. None se ni kire turi gukora kuri izo ntambara ziri kubera iwanyu? Andi makuru ava mu buyobozi bw'iposta nkuru yo mu Kamombo avuga yuko imbarutso y'intambara ari ku mutwe w'abamayimayi wo mu bwoko bw'abapfurero uvuga yuko umutwe w'inyeshamba za Gumino zo mu bwoko bw'abanyamurenge ujya ubahotera ugatangisha abacuruzi umusoro kuko bitangazwa na chef de poste wo mu Kamombo Gatete Nkunga Kabe. Abanyamurenge nabo bakaba bavuga yuko abapfurero bagenda babahotera kubera bari benshi kubarusha. Tubamenyesha yuko muri uku kwezi kwa kane muri groupe Mabijombo ariho havutse intambara hagati y'ubwoko bw'abapfurero n'ubw'abanyamurenge. Intambara yaguyemo abagera kuri batanu n'ibihumbi by'impunzi ziza guhunga imihana zari zituyemo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira
muri isanga. Ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti muri seko muri komora bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi bumaze imyaka irenga itandatu buronse urwego rw'umuhuza bita mu Gifaransa ombudsman mu Cyongereza ahubwo abanyagihugu rero bashikirije icyo yumvira ku ikorwa byarwo hari mu kiganiro muri sanga cyanemeshejwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
no kuvuga urugwego no rwego rudasanzwe rwagiyeho kandi bikenewe rero nashaka kubaza nimba murabona yuko igihugu cyasubiye kikaja mu bintu bitari byiza mu kaduruvayo kandi cyari cyarafashe inzira nziza none umuhuza ubwiwe yoba yari afise uruhara rwo guhuza abarundi kuko je simbona ukuntu abarundi bagiye kurondera uwundi muhuza abandi bahuza bo hanze kandi dusanzwe tubafise ngaha mu Burundi icyo ni ikibazo cya mbere ikigira kabiri nacyo nashaka kubaza igihagararo yoba afise tugereranije n'izindi nzego zikomakomeye nk'urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'igihugu n'ibyegera byiwe mbega hamwe amatati yagiyemo nk'abo b'inzego zikomakomeye bashobora kubahuza hanyuma ibintu bikagenda neza ibibazo ni ibyo narisanzwe fise hanyuma izindi ntererano nasaba yuko mu bikorwa bigaragara aba yaratorewe kuba twumva ngo ni umuhuza rimwe na rimwe nk'abantu twibereye muri interiere twumva ngo umuhuza tukabyumva uko nyine mugabo ntitwigire twumva abo yahujije kuko amatati yamari menshi haba mu matongo mu biki abandi bapfa ibindi biriya na biriya ariko twe tuguma twumva ngo hari umuhuza ariko bakaguma mu gacerere.
Daniel uhagaze uri mu ntari yahe?
Mu ntara ya Makamba.
Egome mu bikorwa urwego rw'umuhuza rukora mu ntara ya Makamba nta kigaragara na kimwe mwovuga yuko urwo rwego rwo rwarafashije
aya nuko urwego rw'umuhuza ntago turabona kuko igihe umusenyeri Seratio abe yatwara byamugwi ugezwe by'amatongo bya CNTD arigeze kwaduka n'amakati ahegere mu nyanzarake ariko twigeze twumva urwego rw'umuhuza nayo kwaza ngo asukemo mabisi kuko hagombye kuba n'imishyami ariko twarashimye yuko izindi nzego ziri hejuru yuko baciye babanza barabihagarika agahengwe karaboneka mugabo urwo rwego nyumviya yuko ariko bari kuca ruja hagati rugatatura ayo matati mu ba mbere kuko abene urwo rwego rwagire abenegihugu bato batamwe n'uwari wese afise ikibazo ashamiye n'uwundi umuhuza akaja hagati none nimba atoshobora kuja hagati muri abo bato batije vy'ayo matongo vyashamiranye umva mu nzego zikomakomeye hoho vyota ngira ngo hoho biragoye ntawo nta sinumwe n'uwo asa ndabivuga.
William mwiriwe tufise ego me muhagaze he
ndimona gatitoki
ego me turiko tucajya no hino ibikorwa byakozwe n'umuhuza w'abarundi hari ico wo bivuga ko
yego gusiki no takugira ngo ndanse ngo mutanye imerera no mbono uko urumva ko ari umuhuza w'abarundi yo bari giza yuko yo gageje guhuza abarundi bo mu miryango yari yose kugira ngo tarasoro nka mahoro
turakumva
gerageza ndetse no aragerageza gutumira abari barundi baba bari mu buhungiro kugira ngo tanye n'amazina bari mu nkaba kabagenderera hanyuma abo abanyepolitiki bacanye mu nabaka bamwe bafiriza nuko bumva bose n'abarundi no bari hanze nabona barundi ego mine ano yandi yari murakoze
ego uvuze kuri mu ntara ya Cibitoke
ego
mu ntara ya Cibitoke nta kintu kiboneka urwo rwego rw'umuhuza rurakorerayo
bo je nkaho mehereye ntabwo ndigira mbona abo bantu badushikirira aho tuherereye.
Kumbure wewe nta matati kumbure nta ngorane wagize kumbure abandi baba baragize baba bara reka twakire Chris nawe Chris mwiriwe
mwiriwe mwiriwe
ego Chris muhagaze he
ndi hano mu gisagara cy'Ubujumbura
ego
ikintu cya mbere nagiye ntangure gushyikiriza ko urwego rw'umuhuza n'uvuga ni rumwe mu nzego nyinshi zavuye mu masezerano y'iri Arusha kandi zatorewe abenegihugu guhuza uhuza abantu bafitaniye amatati naho tukaba tuzi yuko haba hariho urwego rw'ubucamanza rujejwe gucatura amatati mugabo iyo ruyacatuye aba ari nk'ucimanza nkamubaza nti boshobora nk'ubu bahujije abantu bari basanzwe bibereye izo bari ko barabikurikirana no gucamanza mwako kanya dosiye yo kibayo itabiheze tukubuga yuko ugo gwego nibaza ko go baro kubintu kubucamanza oya ahubwo singona neza ho ububasha bwakoruka rutire icyo guhuza n'ibyo kurekera ubucamanza.
Turafise Prida kuri telefone. Prida mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego Prida, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Naguma muze kumutubariza ko mu Burundi hashobora kwaduka intureka hakaba ibintu bitameze neza, boba nuvuga position yabo mubona igihagararo cyabo coba gikwiye cyangwa nico bagikwiye cyugo gwego nyine yaba yashobora kuca twishura ngasha ndamubaza kandi kabazo ariko ntacu muze kumumbariza.
Reka ndakubaze gatoye, vuze ngo mu Burundi hashobora kwaduka intureka, hari ibimenyetso ubona yuko intureka ishobora kwaduka?
Oya mvuze si nakoresheje si nkahamwe.
Ibyo rero si byo twifuriza Abarundi. Reka twifuze yuko twifuze yuko kwa mama mahoro.
Oya bo reka nsubire mu kibazo. Nkahamwe nk'ibi byari byabaye mu Burundi twabonye 2015 muri 2015 ingene boba barabituye kubera iki bajye abantu bagize bijya bintu batituye rujya gwego kandi kwari ico kibazo muzona kimbarize nabo barateguye bijya bintu muzaba mukoze.
Ego reka ndakubaze, uri uvuze kuri ngahi Bujumbura urugwego rumaze imyaka irenga 6 nta kintu kigaragara mubona guha gwarashitse ko mwebwe nga muba nkahi Bujumbura?
Hari byo gwakoze bimwe turabibona kandi tukabishima. Ivyo gwakoze gwarahuje hari nk'abantu baba bari bahunze nk'abari baba bateshejwe izabo, ibuka nk'abantu baba bateshejwe izabo, hanyuma ugo gwego gw'umuhuza akiri umuhuza Rukara yarigeze kubahuza. Ndabona ko yigeze kurungika delegasiyo ikagenda igafasha igasubiza abo bantu mustabo barakoze baragize icyo bamara.
Yego, kuri mwebwe rero murashima ibyo gwakoze.
Je dis merci. Oui.
Yego, me murakoze. Turafise Gabriel kuri telefone. Gabriel mwiriwe.
Mwiriwe.
Yego, me muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Ndimutite ku Tarikombo.
Mhm.
Yageze kiza kwazi kaje cyambere.
Yego.
Ndege yiro by'umuhuza w'Abarundi byahise umuntu ari hagati ibiro icya kabiri hariho imiryango yaba mu Rukoko, ishyamba ry'imere rya Rukoko bakuye mu zabo leta iba ivuga ati hariyo umutekano mu Kenya kibabyeyo. Iyo miryango yarayituye umuhuza, ariko ibiro by'umuhuza byari mu gace rero nta kintu cyabivuze ko iyo miryango bakuye mu matungo yabo baba mu Rukoko. Sindi mwambaye z'umuhuza hari kintu bavuga ko icyo kibazo cy'abo bantu baba mu Rukoko bakuye mu zabo.
Ego, mi ndakubaza ikibazo nabajije na Prida, uvuze kuba mu Cibitoke ubwo gwego bw'umuhuza kuva rukibaho nta kintu kigaragara ubona go wagwarashitse ko
kigaragara kwezo iniya mu Cibitoke kuko yenda mu Cibitoke na musi n'umwe ndabona biro ndabona biro by'umuhuza mu ntara ijyaho byaba biherereye bo tubwira umuntu arakeneye ahantu ibyo yibye biro ariko bakabimenya.
Turafite Demokrate kuri telefone. Demokrate mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego me Demokrate, mwifuza gushikiriza iki? Ubwa mbere muri he?
Turi muri komine Mugamba.
Ego, bandanye.
Ego de tunagomba kuva ibiro by'umuhuza ikintu bimaze ahanini usanga biboneka nko mu gisagara cya Bujumbura kandi nta na kinini mbona cyashitse ko je ndiko ndanarava nduravye nk'ibi mu 2015 urwego rw'umuhuza ntacyo rwakoze kiboneka kugire agire ingufu zikwiye. Iyo umuntu yigenga akava mu mpamvu bihebeye Imana bakamutora mu bihebeye Imana baba basenye kandi bariho tuzi bimvuga kuri bemera Imana baba basenyeri Katolika canke Angilikani abihebeye Imana bose turabemera mu Burundi niyo yarakwiye kuva n'uwo muti mbona.
Ariko amasezerano y'Arusha ashyiraho urwo rwego ntatomora yuko ateza kuba ava mu Mugambwe canke ateza kuba ava mu bihebeye Imana canke ava handi hose atogwa n'inama nshingamateka. Urumva yatowe, gikuru nuko huboneka ibintu nyamukuru kabigaragara yuko ubwo gwego ruri kurafasha Abarundi. Turiko duca ijyano hino ibikogwa by'ugwego rw'umuhuza imyaka itandatu irarangiye irenga gato ubwo rwego rushinzwe turiko ducaka hirya no hino rero turaba icyo rumaze kumarira abarundi turafise Jean Bosco kuri telefone Jean Bosco mwiriwe
muraho
yego me turaho murakomeye namwe
nake turashimira Imana
ni byiza muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
muri America muri South Carolina
yego
je nari mfite ibibazo bibiri kuko Burundi je navukiye hanze ariko mama akaba yarambwiye uko bavuye mu itongo leta yari hari 72 ukuntu yabakuye mu itongo dufate nk'akarero nk'itongo ry'imetero ijana ku ijana
yego
wararikuwemwo Burundi ntugisigarane na gatoya nk'umu uwo muhuza w'abarundi yofasha gute abo barigiyemo kuko abari twaye bagiye barigurisha abantu benshi twebwe twari kuvuyemwo ukuntu tworironkaho n'icyakabiri kuko urumva kuri ronka ryose byaragabagabanijwe abandi icyo bo bidufasha
muvuze yuko mubanga muri leta z'umwe za Amerika icyo kibazo muvuze muragishikiriza ubwo rwego
twaye urabona bica ndadaye twaye twashizeho umuroya
umuroya n'umushingwa manza
yego bo ntaho twari kwitwara urabona rero nibindi by'akajagari bigenda biba utwongeye kuko na sokuru yateza kubikurikirana yaciye apfa mugiye twomwitura hari cyo bidufashamo kuri iryo tongo kabiri hariho abantu b'abadeplace bashyizwe mu matongo y'abantu gushika n'ubu bakaba batarabakuramo kwenda uwo muntu bagiriye mu itongo we baramutwaye ibyabo ariko abo barigiyemo baguma bakurikirana amatongo y'iwabo kandi batahari muri iryo gihe uwo muntu hari cyo bofasha abo bantu kugira bavemo na wa muntu asubira ntahantu hiwe nabo baje iwabo kuko haracyahari ntibatwara ibyo bibazo nashaka kumubaza
yego icyo kibazo cy'abatashijwe izabo bakajya mu matongo y'abandi ni ikibazo cyavuzwe cyane mu Burundi kumbure urwego umuhuza hari icyo goba ruriko rurabikora ko
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika
masekunda 60
yego nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika
mukanya turasuzira ibiganiro vyo muri aka kanya ariko two bibutsa ko makuru twabwiye mukanya twabwiye ko abakura umwimbu mu ntara bubanza bagutwara mu zindi ntara z'igihugu bagiye kubikora babanje kuronswa urupapuro rw'inzira rutangwa na buramatari w'iyo ntara twabwiye kandi ko iyi nkuru yavuze ko abayobozi bose b'amashuri yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo bya leta mu myaka ibiri hizi bazotegerezwa kubanza kugobozwa eka muri uyu mwaka w'ishuri ugiye gutangura yindi nkuru rero ni nkuru ingwano yabaye hagati y'abanyagihugu y'abafurero mu abo nabo bakaba bari muri Kamondo muri secteur ya Tanganyika abafurero rero bakaba batana mu mitwe n'abandi bo mu bundi bwoko b'abanyamurenge nshuti mwese rero mukunda radio ijwi y'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turashimiye rero nshuti mwese mwa dutiza amatwi tukaba tubateye akamu kandi mubandanye kuguma mu kurikirana iradio ijwi ry'Amerika abakunda ijwi ry'Amerika kandi twabibutsa ko mushobora kutwumviriza kuri FM 88.3 bice bitatu ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi naho tukaba twumvikana kuri FM 94.9 na 95.2 mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza.